Washington, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi ni Kinyarwanda, muri kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro. Umwanya w'amakuru avugwa hirya no hino ku isi, ayavugwa mu karere k'ibiyaga binini, Fideli Niyongabo niwe aza kuyabashikiriza. Ibihugu vya Afrika biriko birasaba amakungu guhindukiza amaso akaraba ingene iterabwoba risinzikaje umugabane wa Afrika, cyane cyane mu karere ka Sahel. Abakuru b'ibihugu vya Afrika babwiye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi ko Abanyafrika bagize hafi igice cya kabiri cy'abariko barahura n'ibikorwa by'iterabwoba. Perezida wa Mozambique Philippe Nyusi yabwiye ko kanama ejo ku munsi wa kabiri kw'iterabwoba ari ikibazo gihanze isi, ariko kandi ko Afrika igeze mu bihe byo kugarukikwako. Amajambo yiwe yarashigikiwe n'abandi baserukira ibihugu bya Afrika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, nabo bariko barahura n'ibibazo by'iterabwoba mu bice baherereyemo. Ku bw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, ibihugu byo mu karere ka Sahel bigizwe na Burkina Faso, Cameroon, Chad, Gambia, Guinea Equatoriale, Mauritania, Mali, Nigeri na Nigeria hamwe na Senegal. Itohozwa riheruka gukogwa kw'iterabwoba ku isi ryerekanye ko abicwa n'iterabwoba biyongereye ku bice 200% mu myaka 15 iheze. Burkina Faso iza ku mwanya wa mbere muri ako karere. Hanze y'umugabane wa Afrika, abantu hafi 40 barishwe, abandi 29 barakomereka igihe umucanwa waduka mu gatondo ka kare harejo ku munsi wa kabiri mu kigo gifungiwemo abimukira ni muri Mexique ku rubibe na Amerika. Abantu hafi 68 bamuka muri Amerika yo hagati hamwe n'EFO nibo bari bacungiwe muri ico kibanza ci Ciudad Juarez. Nico gisagara abimukira bajabukiramwo bariko baragerageza kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibiro by'umushikiriza manza mukuru wa Mexique byavuze ko bafuye hamwe n'abakomeretse bamuka muri Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela, Colombia na Equateur. Perezida wa Mexique Andrés Manuel López Obrador yavuze ko abo bimukira batanguye kwatsa umuriro muri ico kibanza nko gukora imyiyerekano hari nyuma yaho bumviye ko bagiye gukurwa muri ico kibanza. Mu ndwi iheze, uruhagarara hagati y'abategetsi bajejwe umutekano hamwe n'abimukira rwariyongereye muri ico gisagara ca Ciudad Juarez. Ibibanza byo kurindirizamwo abimukira byari byaruzuye abari barindiriye amahigwe yo kwinjira muri Amerika canke gusaba y'ubuhungiro. Umuvugizi wa ONU Stefan Dujarric yavuze ko umunyamabanga mukuru Antonio Guterres yababajwe n'ugo rufu rw'abimukira aca aranahoza n'imiryango yabuze ababo. Tukiri kuri Amerika kandi, Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi wa kabiri yarashigikiye ishingwa rya sentare mpuzamakungu idasanzwe yo gukurikirana Uburusiya ku kuba bwarateye igihugu cya Ukraine. Mu gihe iyo sentare yoshingwa bwoba bubaye ubwa mbere ibayeho kuva harangira intambara ya kabiri y'isi yose. Ishyirahamwe rya Buraya rirashigikiye iyo sentare ishobora kuzokurikirana Perezida Vladimir Putin kandi yoba ihambije sentare mpuzamakungu mpanavyaha iherutse gusohora umutahe wo guhagarika Perezida Putin imwagiriza ivyaha byo mu ntambara. Ubushikiranganji bwa Amerika bw'imigenderanire n'andi makungu buvuga ko bugiye gukorana n'ibindi bihugu bicuditse cyane cyane ivya Buraya mu gushiraho iyo sentare bavuze ko izidasanzwe. Umuvugizi w'ubwoshikiranganji Vedant Patel yabwiye abamenyeshamakuru ko iyo sentare izoba ifise icicaro mu kindi gihugu cya Buraya atari Ubuhorande ahasanzwe hari CPI. Amerika isanzwe idafitaniye imigenderanire myiza na sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI, bubaye bwa mbere yemera ko mugaragara ko ishigikiye sentare idasanzwe kuri Ukraine. Iciyumviro cy'iyo sentare cyatangujwe n'ubumwe bwa Buraya mu nyuma cemezwa n'inama nshingamateka y'uwo muryango nyene mu kwezi kwa mbere.
Washington, ijwi rya Amerika.
Kumugabane wa Buraya naho mu Faransa bajejwe umutekano barongeye gutana mu mitwe n'abari mu myerekano ku mugwa mukuru Paris. Abitabiriye iyo myerekano babandanya biyamiriza Perezida Emmanuel Macron hamwe n'itegeko ryiwe ryo guhindura imyaka yo kujya muri pension. Uku gutana mu mitwe kwabaye kandi ejo ku munsi wa kabiri no mu bindi bisagara nka Rennes, Bordeaux hamwe na Toulouse. Ibiro bya banke hamwe n'imodokari byaraturiwe mu gisagara cha Nantes. Mu gatondo keje kwa kabiri, leta y'u Faransa yaransi byasabwe n'amasendika y'abakozi asaba guhagarika ivugururwa ry'iyo tegeko no kuryiyumvira ko ukundi gusha. Leta ya Perezida Macron yifuza ko imyaka ya pansiyo iva kuri 62 ikaduzwa gushika ku myaka 64. Umushikiranganji wa mbere w'Ubufaransa Elizabeth Borne yarasabye kubonana n'amasendika y'abakozi ku minsi ya mbere no ku munsi wa kabiri ni mu ndwi iza. Amamiliyoni y'abanyagihugu amaze igihe mu myerekano yamiriza iryo tegeko kuva hagati y'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Nayo muri Afrika, kuva mu mpera z'indwi iheze, aba bandi barigaruriye ubwato butwara petroli bwa Denmark hafi ya Congo Brazzaville. Ubwo bwato bupima imetero 135, abasuma babufatiye mu ibahari Atlantique nko ku birometero 260 uvuye mu gisagara kiri ku kivuko cya Pointe Noire.
Urakoze Aloyce Bigirimana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yaranebaguye abayobozi badashyira mu bikorwa imigambi bishinze.
Aho muba muri rwego rw'akagari, iyo hari abana bavuye mu mashuri bagahinduka inzererezi, abana barwaye bwaki, biterwa n'iki? Ibyo binyuze uruhande ngo bikemure, nabyita guta igihe.
Uyo ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye atera kamo abanyagihugu barimwe n'abategetsi kwitabira ibikorwa by'urudandazwa. Guhera itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane, ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi HCR rizotangura gutanga impamba y'amadolari 200,000 ku mpunzi z'Abarundi zifuza gutaha zivuye muri Congo. Izi nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mu kanya gato, mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Amakuru yo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yaranebaguye abayobozi badashyira mu bikorwa imigambi bishinze, atunga urutoki cyane cyane abajejwe ibikorwa by'ukubaka. Yabivuze mu birori byo gusozera itorero ry'abanyamabanga nshingwa bikorwa b'utugari ryabaye ejo kuwa kabiri. Asumta Kaboyi yadukurikiraniye iyi nkuru.
Hasozwa itorero ry'abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari basaga 2,000 bari bamaze iminsi batorezwa inkumba mu ntara y'Amajyaruguru. Abo bayobozi basabye umukuru w'igihugu ko bakongererwa abakozi b'utugari. Epimaque Rwandenzi yarahagarariye bagenzi be mu muhango wo gusoza iri torero wabereye i Kigali.
Kubakwa rugahabwa abakozi bahagije, dore ko kugeza ubu twara abakozi babiri ariko tukaba twifuza ko twaba byibura bane, ndetse tugahabwa n'umushahara ukwiye.
Mu kigano yahaye aba bayobozi cyabereye Rusororo mu Karere ka Gasabo mu Mujyi wa Kigali, ukuri igihugu yagarutse ku mikorere mibi iranga abayobozi kuva ku rwego rwo hasi kugeza ku nzego zo hejuru zirimo na za minisiteri. Umukuru w'igihugu yagaragaje ko mu tugari kigaragara abana b'inzererezi ndetse n'abarwaye bwaki. Asaba ko mbere y'ibyabo bayobozi basaba bagomba kubanza kwita ku nshingano zabo.
Aho muba muri rwego rw'akagari, iyo hari abana bavuye mu mashuri bagahinduka inzererezi, nabyo biri mu nshingano mwagombaga kuzuza, kugwiza umubare w'inzererezi kuri ako kagari. Nyuma yaho ikigiye gukorwa muvuye mu mahugurwa nk'aya ngaya, noneho kibaye abana barwaye bwaki, biterwa n'iki? Ibyo binyuze uruhande ntubyumve ntubivuge ntubikemure ubyo nabyita guta igihe shatse wanasezera
nubwo umuhango wari ugenewe abayobozi b'utugari bashoje itorero bari bamazemo iminsi umukuru w'igihugu yaboneye umwanya wo kunenga abayobozi badasengera umugozi umwe
kibazo kinini kishyira mu bikorwa ibyemezo ukabisubiramo kabiri gatatu tubabarire tugiye kubikora byabaye nk'indirimbo niba nta n'uwakurikiranye niba nta wavuganye n'undi niba nta bizakorwa bite mugatangira gutekinika ariko ibyapfuye byapfuye ibipfa ntabwo ari ibikorwa gusa mwica n'abantu barapfa n'abantu batakaza ubuzima kubera uburangare kubera kwibagirwa kubera kumwe atakoranye n'undi
Perezida Kagame yagarutse cyane ku myubakire atunga agatoki uburangare bw'abayobozi mu myubakire bukomeje gushyira mu kaga ubuzima bw'abaturage barimo abaheruka kubwirwa n'inzu ziherereye mu Kinyinya mu Karere ka Gasabo umukuru w'igihugu yagiye abariza mu ruhame abayobozi barimo minisitiri w'ibikorwa remezo Nsabimana Ernest ndetse n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Kicukiro Mutesi Solange bose basubiza ku bibazo by'imyubakire itanoze
hari imvura yaguye usenya annexes cyangwa amazu yarafatanye n'andi investigation ziri gukorwa zagaragaje yuko amazu yubatswe yarakoreshejwe nta standard zari zubahirijwe
birinda kuba gute
biragaruka kuri cya kibazo cy'imikoranire na cya kibazo cyo guhishira no kudatanga amakuru ku gihe
tugaza tukabona inzu ahantu ku muhanda bambitse ibintu bisa n'iby'abantu b'abasazi bambara hanyuma nyuma y'amezi nza kongera kuhanyura nsanga nta kintu na kimwe kigeze gikorwa ndashaka ko mubinsobanurire icyabaye
cyambere na mbere turasaba imbabazi kuko habayemo gutinda
nta mbabazi nkeneye gusobanura wowe nsobanurira ibyo nakubajije
Perezida Kagame yavuze ko buri gihe abayobozi basaba imbabazi bakavuga ko barangaye asaba abayobozi guhindura imikorere kuko n'ubarebye abona ari bato ariko ko badakoresha imbaraga uko bikwiye benshi mu bakurikirana izi mbabazi zihora zisabwa umukuru w'igihugu bagaragaje ko ari za nyirarureshwa uyu ni Karegeya Jean Baptiste umunyamakuru akaba n'umusesenguzi
guhita basaba imbabazi no mu byo atateje akagira ubwoba bwo kuvugwa bimukoresheje akanatinya perezida ubimubajije hari imikorere mibi hari ugutinya ubari inyuma hari no gutinya umubajije nago urugero nka kesi ya Nyamagabe umunsi perezida ajya kubasura niyo mwungira agasaba imbabazi z'uruganda rwagiyeho akiri umunyeshuri yagomba kuvuga ati no abambajije nanjye ndumva barakojeje akavuga ati n'uburangare bwacu nyakubahwa atarahari ziriya mbabazi ni za nyirarureshwa ni amarira y'ingona umuntu usaba imbabazi z'icyatigeze akora abahubwo abakosheje kurushaho aturuvuga uko byagenze bakubwira ikosi ryari ryo deni busaba imbabazi
itorero ry'abayobozi b'utugari ryabereye inkumba mu ntara y'amajyaruguru ariko rikaba ryashojwe kuri uyu wa kabiri mu ntare conference arena iri Rusororo mu Karere ka Gasabo umujyi wa Kigali Asumpta Kaboye Ijwi ry'Amerika i Kigali
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye atera kama abanyagihugu barimo n'abategetsi kwitabira ibikorwa by'urudandazwa yari mu bikorwa by'ugwaruka ku mugwa mukuru wa politike igitega Eroje buri kaneza dufite ibindi kuri iyi nkuru
President Ndayishimiye yashimye kwerekanira akababaro mu bikorwa by'ihuriro ry'ugwaruka byabereye ku mugwa mukuru wa politike igitega mu mpera z'indwiheze ariko aganirira abakiri bato bavuga ko aribo ubu abonamwo umwizero kurusha izindi ndongozi agereranya n'abantu bazingamitswe n'imyumvire ya kera yo kurya igiturire no kuba basinda bibazwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi yishyuye amashyirahamwe yigenga amaze iminsi amusaba kubuza abategetsi gukora urucuruzwa yahagaze hanini ku by'umukuru w'ishyirahamwe rikome rwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatwi ngo ya leta yashikirije iminsi mike imbere yaho ko mu bituma ibiciro bizimba ubuzima bw'igihugu bukaguma bucumbagira harimo ingeso yabaye ibisanzwe yo kureka abategetsi bagakora urucuruzwa ukuri kwamye aha president Ndayishimiye yari mu kivuga cyitiriwe ingoma ku murwa mukuru wa politiki igitega
nimumbwire none nk'umuntu avuga ngo umukozi wa leta ntazi adadaze ikintu na kimwe avuze bijya biragada bitangiye ku buntu sindabidandaza avuze amata nk'ama sindadandaza cyadase sanse ryago ndamushire yimwe umwe ko azi yuko je ngwanya abagwayi za bukene ama komisionere ndabagwayi arabizi rego umukozi wa leta abaye mu komisionere kabakabaye umukozi wa leta agiye gutsindira isoko wenye nari waritanga kabakabaye nize nkazi ko tubivuga ko rumwe arageze ko abimbarira anyigisha icigwa zewe icigwa ubufise bw'urambe nirwa ndigisha zewe nye kuba ari mu biro ntavyazi ikibabaje na diskuri waje nta yumviriza iba iyaba yumviriza tuba tuvuga rumwe abo bahafite ibyimbyiro bihoze rero ndababwire gwaruka
ibyashigeje umukuru w'igihugu zari byashikirijwe na Gabriel Rusiri umukuru w'ishyirahamwe Oricom hari kwa 21 uku kwezi mu mwihwezo yagize kumvo nyamukuru zituma buzima buguma buzimba mu Burundi Rusiri yaje bibwiye amenyesha makuru mu biganiro yabatumiyemo uwo munsi
tufate ku mukuru w'igihugu icegera ciwe hamwe n'umusangaji wa mbere ko bafata ingingo zo kubuza ko abantu bose bari muri leta baje mu Rwanda kuko turabona ko n'ibintu biteye isire nabyo ni
umukuru w'igihugu yagiriza Rusiri n'abandi bameze nkawe bamusaba gutorera umuti ibibazo by'ubuzima buzimbye kuja ku mabwire y'abantu bashaje ariko hatavuga bari bo
hari abantu bicariye ngaho bari mu byimbyo bya kera ntagazi niyo tugezega mugabo yicariye ibutumbura aracari mu mwaka w'1990 twe natwe turi mu 2023 nabanze yiruka dushikire kwanza imbere y'uko atunegura nabanze ashikaho dushike abanze yumve ko atamurundi akwiye kubaho atakora abanze abyumvuga niyamara kubyumva yuko atamurundi akwiye kubaho atakoze araheza tunegure wese umuntu akunegura wabizibyuya uri kurakora kubwira abantu cinkokora gusa ntabwo kora tuzoci twigisha intwari ibereye turwanya ibiturire twigisha abakozi gukora ntabyaze kuko yicariye agi bujumbura yumviriza insaku gusa zaba batama ba kera agacaza rero umukuru w'igihugu giriri
kubwa president ndayishimiye abantu batarima canke ntiborore cyane cyane inkwavu niho batuma ibiciro biduga ku masoko
umuntu yitwa Rusiri ngo umukuru w'igihugu ngo manuri beyi y'ibitoki yicariye he i Bujumbura wamubaza uti wowe ufise umurimo ngami ntagira nama wamubaza uti ufise inkwavu zingahe ntagira nama arindiriye ko jewe ndima nce ndamushirira arye ngo manuri beyi nayumvirize nawe ingene biruhisha
umukuru w'ishyirahamwe Oricom yari hafi kugira ngo avuge icyo yibaza kuri ibi byashikirijwe na president ndayishimiye ariko umukuru w'ishyirahamwe Parseme Faustin Ndikumana akaba n'umuhinga mu byerekeye ubutunzi asanga atariko ibintu bibwirizwa kuba
ubona na kintu numvise n'indi nyinshi umukuru w'ibihugu yatanga n'abantu amakoperative yananiwe n'abantu yatubwiye yewe ko adasuma ngo abintu ariko se kugira investigative twese ngene tuhagari ku bundi zo kuri telefone n'ibindi bihugu ahaguriye kugwa n'abantu baca bukanye sinira ko turisho bikori inzoga abarimyi bananiwe amakoperative bakazunda y'uburyo bwa y'amadeni bahari amakoperative sinzi yuko mu bigabo barite muca muhagarika mu gatundi ugakuri sinzi ko rero zari kuntu urumva urabona neza yuko hari agahari
mu Burundi bikenye sigitoro n'amadolari zonyene isukari Burundi bwiyimburira bugahingura yabaye umuzi w'ibuye abarimyi bamara umwaka bataronkejwe ifumbire nayo nyene ingurwa mu Burundi kandi baba bayirihiye hejuru y'ibinyobwa bya Burundi navyo nyene bikorerwa mu gihugu bigatangwa ku mama naho nyene bikabukanywa mu gihugu amatohoza y'ikigega cisi y'umwaka uheze yavuze ko gikenye kurusha ibindi ku isi eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
guhera itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryitaho impunzi HCR rizotangura gutanga impamba y'amadolari 200,000 ku mpunzi z'abarundi zifuza gutaha zivuye muri Congo. Ivyo vyatangarijwe mu nama yahuje HCR leta ya Congo n'iy'u Burundi ejo kuwa kabiri mu gisagara ca Uvira kiri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokrasi ya Congo. Inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Iyi nama yabereye mu mujyi wa Uvira mu birometero 6 uvuye ku mupaka wa Gatumba. Bibanze kuhanini kugushakira umuti impamvu gahunda yo guhunguka ifita bigwa. Ndore ko kuva uyu mwaka wa 2023 watangira nta mpunzi irahunguka. Nesori bimenye Imana ni umuyobozi ushinzwe gutahukana impunzi no kuzisubiza mu byazo mu gihugu cy'u Burundi.
Twagize urugendo ngaha mu gihugu cya Repubulika ya Nyarwanda rusange ya Congo mu ntumbero yo gukora inama nyabutatu, inama y'abahinga ijanye n'ibyo gutahukana impunzi. Ni ukuvuga ni inama ije hakenewe ikenewe kuko twarabonye ko urugero rwo guhunguka rwagabanutse cyane kugezaho kuva umwaka wa 2023 utangura tutarakira no murundi numwe ahunguwe. Rero ibyo bica bidutera amakenga twavuze tuti dushadufatiraho kugira tuvugane twumve ukuntu twosubira tuka tugashiramo inguvu mu bijanye no gutahukana barundi bahungiye mu kino gihugu.
Madame Nadine Njoya uhagarariye SR mu ntara kivuye nawagaragaza yuko umubare wa barundi bahunguka bava muri Kongo bajya mu Burundi wagabanutse cyane kubera icyorezo cya COVID-19. HCR muri Kongo ivuga yuko kuva mwaka w'2020 muri Repubulika Demokarasi ya Kongo hamaze guhunguka impunzi z'abarundi 12,000. Yongeraho ko kuva mu kwezi k'8 umwaka ushize bamaze kwakira abarundi 3,361 basaba ubuhungiro kubera impamvu z'umutekano muke ndetse n'ibibazo by'ubukungu. Bamwe mu barundi bahunga Burundi bahungira muri Kongo bava mu ntara za Kibitoki na Bubanza baganire n'Ijwi rya Amerika mu kwezi gushize bari muri Sange bashimangira bavuga yuko bahunga kubera leta ibambura amasambu.
Anaje ngaha muri Sange mvuye mu Burundi ahantu bita Igihanga bagize batwaka amatongo muri Rukoko na Mataba no ku mucanga barahatwaka bamaze kuhatwaka tuburiyo tuvane tujiye iyo ducingero y'abana ishatu fata gahinga ko kuzino
amazu baratubomoreye ko ngo tuhave ngo naha leta aho turima aho twahora turima amatongo twarima barayadukuyemo ugiye kurima igisoda kigufatirayo uja gukubitirwa mu nkambi.
Muri iyi nama kandi ikibazo cy'amafaranga ahabwa abarundi bahungutse cyagarutsweho aho Aseri yavuze yuko igiye kongera umubare w'amafaranga yari isanzwe ibaha akava ku idolari 150 akaja ku idolari 200 kuri buri muntu nk'uko bitangazwa na Bimenyimana Nestor umuyobozi ushinzwe gutahukana impunzi mu Burundi.
Izi myaka dutanga amafaranga idolari 150 ku muntu akuze umwana tukamuhigice ariko kuva bamaze kwerekana yuko ari make natwe tukabona ko ari make ishyirahamwe mpuzamakungu Hasere ikabona ko ari make ingingo rusange zarafashwe kugira amafaranga duzwe ubu tukabamenyesha ko kuva ku itariki imwe y'ukwezi kwa kane hasigaye iminsi nk'ine tugomba gutangura gutanga amadolari 200 ku muntu ahungutse kandi tutaravye vy'imyaka yabo ukuze yabo umwana bose bazoronka amadolari 200 yiyongera ku bifungurwa n'ibite bifungurwa ariko bavyumve neza.
Ministre w'umutekano mu ntara y'Kivuye Théophile Migo Kilue wari uhagarariye intumwa za Congo muri iyi nama avuga yuko bakwiriye kwereka impunzi ko mu gihugu cy'u Burundi hari amahoro zigataha ku bushake bwazo. Muri iyi nama yarimo ibera mu mujyi wa Uvira intumwa z'u Burundi zarimo umuyobozi w'umujyi wa Bujumbura, umuyobozi w'intara ya Rumonge, umujyanama wa ministre w'umutekano n'ubutegetsi bw'igihugu. Naho muri Congo iyi nama yari yitabiriwe na ministre w'umutekano mu ntara y'Kivuye n'abakozi ba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Congo. Muri Repubulika Demokarasi ya Congo habarwa impunzi z'abarundi zirenga 40,000 nk'uko bitangazwa na ASR. Vedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. N'umwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku vyaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Itariki ya 28 y'ukwezi kwa gatatu 1978 urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwaciye iteka ko abacamanza abari bo bose ari indahangaro. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Mu 1971 umutegarugori witwa Ora Spitler wo muri leta ya Indiana mu burengerazuba bwo hagati muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abinyujije kuri avoka we yagejeje icyifuzo ku mucamanza witwa Harold Stamp amusaba gufata icyemezo k'umukobwa we Linda Spitler abagwa na muganga akamufunga ku buryo atazigera abyara. Ora Spitler yasobanuraga ko umukobwa we Linda Spitler afite uburwayi bwo mu mutwe ko kutabyara rero biri mu nyunguzi. Icyo gihe Linda Spitler yari afite imyaka 15. Akimara kubona urwandiko rwa Ora Spitler, uwo munsi umucamanza yahise asinyira ko atanze urwo ruhushya. Umukobwa ntiyabimenye. Nta muntu wari umuhagarariye mu rukiko imbere y'umucamanza. Ntibyanyuze mu nzira zisanzwe z'imanza, ni ukuvuga kujyana ikirego ku mwanditsi w'urukiko, ucyakira akacyandika, akagiha nimero, akagishyikiriza abacamanza bakazagisuzuma maze bakazakiburanisha. Nta mpaka zabaye imbere y'umucamanza, ni ukuvuga ko nta rubanza rwabaye. Nta tegeko ryariho umucamanza Stamp yaba yarashingiyeho. Nta n'ikimenyetso na kimwe yasabye ngo agisuzume. Mu cyumweru cyakurikiyeho umubyeyi Ora Spitler yitwaje icyemezo cy'umucamanza Stamp yajyanye umukobwa we Linda Spitler kwa muganga. yamubeshye ko bagiye kumubagisha apandise bakayikuramo kugira ngo atazigera arwara apandisite. Ariko abaganga bari bakuriwe na Dr. John Hines bo bari bazi icyo bagomba gukora. Hashize imyaka ibiri mu 1973 Linda Spitler yashatse umugabo. Mu 1975 abonye adasaminda yabajije Dr. Hines impamvu. Hines yari asanzwe ariwe muganga w'umuryango wa Spitler. Muganga rero yamusobanuriye uko byagenze ubwo yamubagaga mu 1971. Linda wari warafashe izina ry'umugabo we rya Sparkman yagiye mu rukiko rw'ibanze kurega nyina na voka we wa mucamanza Harold Stump. Dr. John Hines n'abandi baganga babiri bamufashije kumubaga n'ibitaro bakoragamo yabashinjaga ibyaha byo kumwicira uburenganzira bwe bwo kororoka, uburenganzira bw'abafite ubumuga n'uburenganzira bw'abagore. Urukiko rwaciye urubanza ruvuga ko umucamanza Harold Stump adashobora gukurikiranwa kubera ko afite ubudahangarwa ahabwa n'umwuga we, bityo urubanza rwabo bareganwaga muri dosiye imwe narwo rubaruburiyemo. Linda Sparkman yarajuriye, urukiko rw'ubujurire rwo rwamuhaye ukuri ruvuga ko nta shingiro icyemezo cy'umucamanza Stump gifite kuko kitanyuze mu nzira nk'izindi manza zose, kandi ko atihaye n'umwete wo kurengera uburenganzira bw'umuntu wari ukiri umwana. Stump nabo bareganwaga nabo barajuriye bajyana ikirego cyabo mu rukiko rw'ikirenga rw'igihugu. Nibwo rero ruciye iteka ku itariki ya 28 y'ukwa gatatu 1978 rwanzura ruvuga ko Stump nubwo yafatiye Linda Sparkman icyemezo cy'agahomamunwa adashobora gukurikiranwa n'inkiko kuko akazi ke k'umucamanza kamuha ubudahangarwa. Urubanza rurangira burundu gutyo. Ijwi rya Amerika. Ubudahangarwa bw'umucamanza bumukingira gukurikiranwa mu nkiko ku byemezo afata mu rwego rw'akazi ke. Ariko bamwe na bamwe basanga bwari bukwiye kuvaho mu gihe umucamanza aciye urubanza rugira ingaruka z'ishyano nk'uru rwabaye kuri Linda Sparkman. Basobanura ko ari ihame rishingiye ku cyabaye nk'umuco gusa ko nta shingiro bufite mu mategeko. Kuri bo ubu budahangarwa bw'abacamanza bubashyira hejuru y'amategeko. N'abacamanza b'urukiko rw'ikirenga ntibabibonaga kimwe. Umwe muri batatu batoye oya kuri ririya teka ryo mu 1978 Justice Potter Stewart yaranditse mu mwanzuro we ati nta bubasha umucamanza afite bwo gufata ibyemezo bishobora kugira icyo byonona cyangwa kugira uwo byangiriza. Abahanga mu by'amategeko bemeza ko iri teka ari kimwe mu byateje impaka zikomeye z'urudaca mu mateka y'urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, impaka kugeza n'ubu zitarakemuka. Shuti zacu ikiganiro Amerika na cy'umunsi nagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Njoti mwese mukunda radio ijwi ry'Amerika, ibiganiro twateguye muri aka kanya bigaruke ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa ry'aya makuru. Mugire ibihe byiza, mubandanya kumviriza radio yanyu ijwi ry'Amerika.
Light up the earth, you light up my life. The only one I ever see with a smile so bright. Hey, and just yesterday, you came around my way. You changed my whole scene way with your astonishing beauty. Oh, you couldn't make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You. Just
take me where I never been yet. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African.